murakoze cyane kubari kwasumviriza nagenda bibutse ko nitwa Leon Ndikumana nkaba nigisha muri University of Massachusetts Amherst ndi mu Burundi urakoze cyane kumva kandi nkaba tuganire kuri iki kibazo turiko turakora mu kubyerekeye ingene ibihugu bya Afurika bikoresha ubutunzi bwabyo mu byerekeye ubutaka yaba minere cyangwa ibitoro muri iki gikorwa rero twaronse finansima na kuri ivuye muri Carnegie Corporation of New York turiko turaba ibyerekeye ibihugu bya Zambia, Ghana na Cameroon. Hariho raporo rero duheze gusohora yerekeye igihugu cya Zambia, niyo bashaka ko tuvugana muri icyo gikorwa. Icyo turaba no kuraba ingene ubutaka bwa Zambia burafasha Zambia gutera imbere cyangwa budafasha Zambia gutera imbere. Mu byo turaba rero turaba ingene ubutaka bwimbwa muri Zambia bushorwa hanze n'amakompanyi cyane cyane yo hanze, tugasanga mu biharuro batanga muri leta.
Mwasanze byifashe gute ku aho muri Zambia?
Aho muri Zambia twasanze yuko mu urabye ibiharuro byanditswe muri leta yuko bivuga ubutaka bwadandajwe hanze, dusanga bidahuye na gato n'ibiharuro by'ubutaka bwaguzwe n'ibihugu aho babirunditse. Ni ukuvuga rero bya exportation y'ubutaka muri Zambia ntibihura n'ibiharuro bya importation y'ubutaka mu bihugu iyo babirunditse.
Ibyo
biba kuki? Mu bisanzwe iyo kompanyi idandaje ibintu hanze, igize exportation, idandaje ibintu hanze ikaronka amadolari cyangwa amaero, ayo madolari mu bisanzwe acaja mu mabanki yaba banki y'igihugu cyangwa amabanki komersiyali yo mu gihugu. Bifasha igihugu kugira ngo ayo mahera niyo azocafasha kugira ngo bagure ibintu byo hanze bya importasiyo. Kompanyi rero iyo idandaje ibintu hanze ikandika ibiharuro bitoya, ufate nk'ubu yodandaza ubutaka bw'imiliyari mugabo akandika yuko badandaje imiliyoni amajana munani, ni ukuvuga imiliyoni amajana abiri aguma hanze kuko nzayerekana muri banki y'igihugu. Icyo rero bica bituma bashobora kuyakoresha ibyo bishakiye, mugabo urumva igihugu turagihombye kuko ayo madovize ntazoba agikoreshejwe mu kugura ibintu igihugu gikenewe.
Ayo madovize waca mu mifuko y'abo bantu babikora?
Ayo madovize urumva ataguma mu mifuko ya kompanyi yaba kompanyi cyangwa umuntu asanzwe ariko aradandaza hanze, agaca ashobora kuyagura ibintu nabyo ntazobe agitegerezwa kubideklara muri leta, kuko byerekana nk'uko umenga leta nta mahera yamuhaye kugira ngo aze kugura ibyo bintu. Ikindi leta ikihomba ni uko nk'amatagisi yotanzwe kuri ibyo biri kubera dandazwa hanze ntaba kitanzwe. Ikindi ihomba ko ni uko iyo kompanyi imaze kuvuga yuko yadanaje miliyoni amajana munani gusa kari yadanaje miliyaridi, ni kuvuga yuko na benefisi yayo izoba ntoyi, nicyo gituma izoca itanga tagisi ntoyi muri icyo gihe.
Icyo kigwa mwageze muri Zambia murashyiriza no kuri ibi bihugu eka muratwa hariho n'ibindi bihugu bitunze ubutare eka ubutunzi kimeza, byifashe gute mu bindi bihugu? Mu bindi bihugu byoba bifashe nk'uko muri Zambia ku bijyanye cyane cyane n'ukuntu ibigurishwa cyangwa ishorwa hanze usanga ibiharo bidahuye n'ivyo ivyo bihugu byaguze byerekana?
Ibyo niko bihambaye, kuko yabugira uti Zambia nicyo gihugu cyonyine kitiyongora, ni wogira uti ntaco afite dokeba itere imbere n'ingoga. Ahubwo twe turavye mu kiba kimaze kugira Zambia siyo yonyene, ibihugu byose tumaze kuraba dusanga zifite izo ngorane. Mu gitabo twareze gusohora mu mwaka uheze twasanze Afurika y'Epfo nayo ifite iyo ngorane mu byerekeye kudandaza inzahabu. Cote d'Ivoire ifite ingorane nk'iyo nyene mu byerekeye kudandaza kakao. Angola ifite ingorane nk'iyo mu kudandaza ibitoro. muri project turiko turakora dukora kuri Zambia tugakora no kuri Ghana Ghana nayo ni kiyongorane mu byerekeye kuzanaza izahabu hazi usanga rero ibihugu byose byo muri Afrika bikiyongorane yuko bigoye kugira ngo umenye ibyo badanaje ko ari ibyo bavuga ko badanaje ari byo cyangwa ko ariko barabeshya kandi rero usanga ibiharuro byo amakompanyi atanga muri leta bidahuye n'ibiharuro abo babidandaza ko basanga muri leta iwabo
ibihugu byo muri Afurika cyane cyane izi bitunze ubutare mu kuzimu byokora iki kugira ngo ibyo bibazo bituma bidatera imbere bive mu nzira aho
kugira icyo ari kibazo gihambaye kuko kugira ngo dutorere umuti iyo ngorane hariho ibitega gukorwa mu bihugu byo muri Afurika iyo ivuga butaka buva hakaba n'ibitega gukorwa mu bihugu byo hanze bigura ibyo butaka mu mabanki yo hanze ayo makompanyi ajyana amahera mu bihugu byo hanze ariyo ateza kugira mu maguru nayo hanze ariyo ateza kugira disipline y'ayo makompanyi akorera muri Afurika kuko urabye muri Afurika usanga amakompanyi cyukuru butaka ari cyane cyane ayo hanze muri Afurika rero igikenewe n'ubwa mbere ni uko muri leta ama organi yose ajejwe ibintu bya commerce bya tax ya importation de exporta akira kukurikira neza ama transaction ibiharuro byose byerekeye ubudandazwa ko hanze n'ibisohoka n'ibyinjira kugira ngo ibiharuro dusanga muri commerce nibyo dusanga muri douane nibyo dusanga muri banque centrale dusange bisa bimeze cyo kimwe icyo fata ni uko bogira ikintu cyitwa digitalization ama operation yose yo muri commerce yo muri douane yo muri import yo muri export akaba ashobora kuboneka n'ingoga kandi kugira ngo tubone yuko ibiharuro byose bihuye
bigaca bya nyabwonko za ordinateur n'ibindi ni ibyo mwashaka kuvuga digital
ego nibyo nshaka kuvuga ego ibyo rero bisaba yuko muri leta mu maorganisme marugane akora ari mu bintu by'ubucuruza na tate n'ibiki bogira ama session de formation abakozi baho bakabyiga neza bakamenya ibyo bikora bagashobora nabo nyine byo biborohereza
niba ushaka ko hari imbasa kizera ko ibyo bihugu byo muri Afurika cyane cyane bitunze ubutare mu munsi kuzimu murasa kizera ko bizokwikubita agashi eka imifato irimo za ruswa nk'uko twabyumvise ikagirwa muziro
nze kwizera ndagufite yuko ibintu bizotera bigira imbere kuko urabye mu bihugu ba amareta yafashe ingingo yuko ibintu bitera bigira imbere bikamera neza irashoboka
Professor Leonce Ndikumana murakoze cyane rwose ku kanya mahaye radio ijwi rya Amerika
murakoze cyane.